This is VOA 1, The Hits.
Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Ejeni, ndamutse n'abateze amatwi tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Muri Nigeria, abajihadiste barisha abagabo 30 mu gitero cyo kwihora, n'inyuma yaho abakomanda babo biciwe mu bitero by'indege muri leta ya Borno byakozwe n'abaserikare ba leta mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Abakuru babiri bawo bajihadiste babivuze ejo ku munsi wa kabiri. Abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta kisilamu mu ntara y'uburengero bwa Afrika barafashe abo bagabo babasanze mu mihana yabo imudu ni mu karere ka Dikwa hari ku munsi wa gatandatu. Mu ndwi ziheze abasirikare ba Nigeria niho bakora ibitero byo ku butaka no mu kirere ku barwanyi ba leta ya kisilamu na Boko Haramu bica abakomanda babo batari bake. Iyi mihari ibiri yarongereje ibitero ku basivile cyane cyane ku barimyi n'aborozi ibagiriza kubakora ko ibikorwa bya maneko mu kubatunga urutoki kugira abasirikare bababone. Ubwicanyi bw'abajihadiste muri Nigeria bumaze guhitana abantu barenga 40,000 n'abagera mu 2,000,000 bakuwe mu ngo zabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kuva mu mwaka w'2009 nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Ubushinwa bwabwiye Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere ko iki gihugu kiriko kirakina n'umucanwa kandi n'impera n'imperuka ariyo uzoruhira guturira. Ni nyuma yaho Perezida Joe Biden yemereye ko mu gihe Ubushinwa bwogerageza kwigarurira izinga rya Taiwan, Amerika yoca yinjira mu ntambara gukingira iryo zinga. Zhu Fenglian, umuvugizi mu biro by'ubushiranganji bw'imigenderanire bw'Ubushinwa n'andi makungu bushinzwe igisata cya Taiwan, yavuze ko Amerika iri kwirakoresha ikarata igamije gushira hasi Ubushinwa, ariko ngo izosanga yituriye yonyine ubwayo. Ibyavuzwe na Perezida Biden ejo ku munsi wa mbere bwabaye ubutumwa bukomeye ku kibazo cya Taiwan, kandi ni mu gihe Ubushinwa buriko buraduga mu by'ubutunzi hamwe no mu bushobozi bwa gisirikare. Ikimenyeshamakuru cyo gukira leta y'Ubushinwa Xinhua cyavuze ko uwo mutegetsi yahanuye Amerika guhagarika amajambo cyangwa ibikorwa byose biteye kubiri n'amateka ari hagati y'Ubushinwa n'igihugu cya Taiwan. Perezida wa Irani nawe Ibrahim Raisi yaragabishije ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kibwirizwa kuzokwihora umusirikare wacu w'ipete rya koloneli yishwe arashwe i Teherani muri ico gihugu. Abantu bitwaje inkoho bari ku mapikipiki ku munsi w'Imana bararashe koronere Sayad Kodai aho yari yicaye hanze y'inzu yiwe. Irani yegeka ubwo bwicanyi kuba yise ko bashyigikiwe na Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse nayo birimwo igihugu cya Israeli. Abaye umusirikare akomeye yiciwe muri Irani kuva aho mu kwezi kw'11 mu 2020 hiciwe umuhinga akomeye cyane mu bya nikreyere yitwa Mohsen Fakhrizade. Koronere Kodai yakoreye Irani mu ntambara zo muri Siriya hamwe no mu gihugu cya Iraki. Amakuru kuri Ukraine, ibihugu hafi 20 biriko birarungikira Ukraine izindi mfashanyo nshasha zijanye n'umutekano za gisirikare. Umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe kwivuna abansi Lloyd Austin yabivuze avuye mu nama igira kabiri yahuje ibihugu bishya bifasha Ukraine mu bya gisirikare. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere, umushikiranganji Austin yavuze ko ibihugu byinshi biriko biratanga ibisasu by'ibikoho bya muzinga ibigwanisho byo kwikingira ibitero by'umwansi ibiduga bya gisirikare byo mu ntambara hamwe n'ibindi bikoresho by'igisirikare ibihugu byemeye kurushiriza gutanga n'imimenyerezo ya gisirikare ku nteko za Ukraine inama yo kuri uwa mbere jo yahuje ibihugu 47 yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video igihugu cya Autriche, Colombia na Irlande bwabaye ubwa mbere byitaba iyi nama inama izokurikira hagati y'ibyo bihugu byiyemeje gufasha Ukraine mu bya gisirikare itegekanijwe kuba mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya 15 i Brussels mu gihugu cy'Ububiligi perezida wa Amerika Joe Biden yavuze jo ku munsi wa mbere ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azobwirizwa kwishura igiciro gikomeye ku mabi avuga yuko ari karakorera mu gihugu cya Ukraine. Ano muri Leta Zunze za Amerika ibiro by'inyamiramabi FBI byatangaje ko mu mwaka uheze wa 2021 hishwe abantu hakoreshejwe inkoho ku nshuro 61 muri Amerika mu mwaka uheze. Ubwo bwicanyi bwiyongereye kurenga ibice 50% kuva mu mwaka wa 2020 kandi byagwijwe kabiri mu myaka 5 iheze. Muri raporo ngaruka mwaka yasohotse ejo ku munsi wa mbere ibiro FBI byerekana ko abantu 103 bahasize ubuzima abandi 140 barakomereka. Iraporo isohotse nyuma y'iminsi 9 hishwe abantu 13 bakomeretse mu isumiro ry'ibifungurwa rihurumbirwa n'abirabure benshi mu gisagara cya Buffalo ni muri leta ya New York.
Arizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya turakomeza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu gitondo cy'ejo kuwa mbere humvikanye amakuru avuga ko mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda haba haraguye ibisasu bya bombe bigakomeretsa abasivili.
Byaguye ahantu hatandukanye ageze muri 6. Byaguye mu Kinigi, kigwa hano, kigikagano, kigwa no ku murenge wa Kinigi ngirango.
Ngiye kubona nyumvise y'ibamba cy'iturukino iri muri labo. Noneho nyumva abantu bari kuvuga ati mu Kinigi inzira ridutse, bateye igibombe.
Abo ni bamwe mu batuye mu karere ka Musanze. Umujyi wa Bunagana ku mupaka wa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hejo wasigaye nta n'inyoni itamba nyuma y'uko abaturage bahungiye muri Uganda kubera imirwano ikomeje kuba hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Kongo muri ako gace ka Rutshuru. Naho mu Burundi imiryango irenga 100 iba muri site ya Kabeze mu majyepfo y'intara ya Bujumbura kuva mu 1993 ntikozwaho ibyo gusubira ku ivuko yahawe amezi 3 yo kwitegura gusubira aho yaturutse. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto nimujye kure. Mbere yuko tujya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika nagira ngo mbanze mbibutse ko ibiganiro bya radiyo yanyu Ijwi rya Amerika mushobora kubikurikira ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi ni kuri 19 na 22. Abari mu Burundi ariko begereye u Rwanda n'abari mu Rwanda nyirizina mudusange kuri FM 104 n'ibice 3 Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo yasoje uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriraga mu Burundi. Mugenzi wa Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko igihugu cye cyiteguye gufasha Kongo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwayo. Eroje birika neza akomeza inkuru.
Perezida Felix Tshisekedi yaragendeye ibanza bitari bike birimo ihinguriro ry'umwavu w'ikizungu Fomi Ferme y'Iburinga mu burengero bw'Uburundi hamwe n'umurwa mukuru wa politiki Gitega ahazubakwa ikirimba gishasha cy'umukuru w'igihugu akaba yanagishize ko ibuye rya mbere ari kumwe na mugenzi we Evariste Ndayishimiye. Aha Gitega yanafashe akanya ko kuja kunamira intatemwanya kwigendera Perezida Nkurunziza yasandavye mu 2020 umukuru w'igihugu cya Kongo akamufata nk'icyitegererezo kuri Afurika n'ahatakiriho n'ahatamwakiriye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kwa gatandatu wagishika Perezida Ndayishimiye. yiherekereje mushitsi wiwe bose bari kumwe n'abatambukanye babo muri make mukuru gihugu cha Republika ya Demokrasi ya Kongo yashimiye abarundi bamwakiranye igishika niko gukeza Burundi ku myaka yari iheze buri mu bihano bwafatiwe n'umwe bwa Buraya mugabo bukinanata
au-delà du Uvira jusqu'à Kinshasa qu'on sache qu'est-ce qui se fait au Burundi en ce moment ce pays qui avait
turatse Uvira gusa ahubwo kugera Kinshasa bakwiye kumenya ibiriko birakorwa mu Burundi muri kino gihe kandi ari igihugu cyari cyafatiwe ibihano by'agahotoro ariho gashobora guhangana n'izo ntambamye no kuzinesha ntibintera Iston kuvuga ko mu myaka iza woshaka kwizera kifatanya n'u Burundi kuko ibikorerwa hano birakwiye kubonwa no guterwa intege niko yavuze afashe ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yashimye kuvuga mu rurimi umushitsi wiwe yumva amaze aganira mu Gifaransa yashimye Tshisekedi amenyesha ko urugendo yagize mu miduga cyane aje gitega ku birometero birenga ijana vyaho yashikiye i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ari kimenyetso cy'urukundo afitiye abarundi n'u Burundi hejuru y'ukumara iminsi itatu mu Burundi kandi afite amabanga menshi yavuze ko imigendanire hagati ya Kongo n'u Burundi yakomeje kuba myiza kurusha cyane cyane kuva mu mwaka uheze yaciye amenyesha icyifuzo afite muri kino gihe leta ya Kongo herutse gutanguza ibiganiro n'imirwirwanira cyane cyane mu buseruko bw'ico gihugu irimo M23 na intambara hagati ya FARDC igisirikare cya Kongo n'abarobere b'uwo murwi zasubiye gusutama kuva kwa gatano w'indwi heze muri rucuru mu ntara ya Kivu buraruko
no malheur est dolé et le malheur de l'autre le bonheur dolé et le bonheur de l'autre c'est pour cela que nous avons le douleur quand nous sentons que l'est du Congo n'est pas stabilisé
dusangi ugufa no gukira nico gituma tugira umubabaro n'agahindi yo tubona ku buseruko bwa Kongo atamahoro ufise ariko turateye intege mwene wacu Felix ubwa mbere ku biganiro vy'amahoro yatanguje n'ibihugu bibanye ariko na cyane cyane ku biganiro n'imirwirwana ati umenye ku Burundi bumenyereye rwose bijanye n'ibiganiro vy'amahoro tuzofasha byinshi haba gukorirwanisha mu banyagihugu mbe no mukunywanisha abakongomani u Burundi bwahuye n'ibihe vy'akaga kurusha RDC
conciliation aussi. Le Burundi a connu de graves crises plus que la RDC.
Niko Perezida Ndayishimiye yashikirije icyumviro mugenzi we yikiriza cyane kandi kenshi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasanga hageze niba atarengeranye ko abategetsi bo mu bihugu bya Afrika bitunganiza ibikorwa by'iterambere batarinze kuzerinze.
Il est temps que les leaders africains commencent à renforcer la coopération sud-sud. Nous avons la même culture.
Harageze ko indongozi za Afrika zikomeza imigenderanire hagati y'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Dufite umuco umwe, turi umuryango umwe kuko imbere y'umuntu w'abakoroni nta mipaka yari hagati y'ibihugu bya Afrika. Kuki uyu munsi dukomeza gucanamwo aho kwiyunga tukuzuzanya? Afrika ni Kenya na gato mu by'ukuri no kwemeza ko Afrika ishobora kuba umugabane uteye imbere bihebuje byose bizova ku ishaka ry'indongozi za Afrika kuko turafite ibiza mu bihingurwa eka mbere n'abakozi
nous avons des ressources zimene aussi
abakuru bihugu bibiri byari byitezwe ko bavuga ku bibazo by'abasirikare b'u Burundi binjira ku butaka bwa Kongo kurwanya imirwi y'abarwanyi b'abarundi ifite ibirindiro ibyagirije byashikijwe cyane n'amashyirahamwe yigenga yo muri Kivu y'umanuko na bamwe mu bashinga amateka bo muri iyo ntara y'ubuseruko bwa Kongo bandikiye mbere y'umunyamabanga mukuru wa ONU ariko nta kajambo bayivuze ko kandi inamenyesha makuru nta kanya bahawe ko kubibaza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Umujyi wa Bunagana ku mupaka wa Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo hejo wasigaye nta ninyo nitamba nyuma yuko abaturage bawo bose bahungiye muri Uganda kubera imirwano ikomeje kuba hagati y'inyeshyamba za mama 23 n'ingabo za Kongo muri ako gace ka Rutshuru. Inkuru ya Ignatius Sibahizi.
Duruko niko byifashe aho mu mujyi wa Bunagana urujya n'uruza rw'abantu abamwe bashoreye amatungo yabo nabandi bikora ibikoresho byo mu rugo bose bashaka aho bakwegeye kumusaya. Abantu bose baturiye mu mujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo bahungiye ku ruhande rwa Uganda. Amakuru aturuka muri Kongo agaragaza ko abantu baturutse hafi na kure bahunga kandi bakarere kabo akabagakurikiranwa n'ingabo za MONUSCO n'abasirikare bake ba leta. Umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda wagarutse uko byari bimeze amezi abiri ashize ubwo imirwano ikazi yatangiraga bwa mbere. Naganiriye n'umwe mu bahunze ambwira ibyo yasize inyuma.
Nasizeyo indege z'ibunyana z'abaFARDC ariko nabariya bo mu ishyamba baratugarukanye baratugarukana bagera i Bunagana tena mpuye huvunu mbaba wakulise wakasubira ayo ni mbabi ya wayo uchechini mwani mpuye abantu benshi baracyahunga benshi kandi benshi bari kugenda ariko kurara ayo ntu bararara muno gitondo tena basubireyo gutyo
none wewe urumwe mu bagiye kurarira Uganda
nge ndarara ino ndarara hano Uganda eriya ni hatari ndagonarara
ikindi wabonye uno munsi ku manywa ruriyo barwana barasana niki wabonye hari abantu bakomeretse wabonye
akomeretse abasirikare bacu bonabonye bani bo bajyanye igisoro nibo nabonye bakomeretse twirutse cyane twumvishije amasasi gabaye menshi turiruka byose nta n'ibintu byo twirukanye byose twabiretse
wowe ko warura aho Bunagana nta muri Kongo nta ibyo bisasu barasaga nta muturage byakomerekeje cyangwa bigasenya nk'amazu
hari umuturage uba ngo barasha ariko namvushije bari kubivuga iriya za kureto ariko na hano mu Bunagana amazu gabomose cyane babomoye amazu menshi cyane ariyo n'umushumba wapfuye ariya inasoro
hanyuma abasirikare ba MONUSCO bo bari hehe
nabo bariyo bahagaze hariya imukarambo
abategetsi ba Uganda bavuga ko ubu abantu barenga 5,000 bari mu mujyi wa Bunagana aba bakurikira abandi barenga 25,000 bari mu nkambi y'impunzi ya Nyakabande naho abandi akaba barajyanywe mu nkambi nini ya Nakivare iri hunga ni hunguka bimaze igihe kirenga amezi abiri riba hagataho inyeshamba za M23 zirahakana iby'ingabo za ONU zishinzwe kurinda umutekano muri Congo MONUSCO zavuze mbere ko izo nyeshamba zazigabyeho igitero mu itangazo rimaze gusohorwa na M23 bavuga ko batigeze kugaba igitero kuri abo basirikare ba MONUSCO ahubwo ko MONUSCO ariyo yafashije ingabo za leta ya Congo kubarwanya ingaruka z'imirwano ziravugwa no mu Rwanda uko bigaragara mu itangazo ryashizwe ahabona n'ingabo z'icyo gihugu ngibisasu byaturutse muri Kongo byibasiye uduce tw'akarere ka Musanze byangiriza imitungo ndetse bikomeretsa n'abaturage kandi basaba ko hakorwa iperereza kuri ubu ituze rito ryagarutse ryemerera abantu bake gusubira iwabo gufata ibikoresho byo mu rugo hamwe n'ibyo kurya hanyuma bakagaruka kuryama muri Uganda igisirikare cya Uganda nacyo ubukiryamye amajanja dore ko benshi bashizwe ku mupaka kurinda igishobora guhungabanya umutekano ku ruhande rwa Uganda. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tukivuga kuri imirwano yo muri Congo, ingabo z'u Rwanda ejo zatangaje ko haba hari igisasu cya bombe cyaguye mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Amakuru y'ibisasu byagize ingaruka ku baturage bo mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda Ijwi rya Amerika yamenye kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ahagana saa 5:30. Isoko z'Ijwi rya Amerika zitubwira ko haba hatewe ibisasu bya bombe bigera kuri 5 ku butaka bw'u Rwanda mu mirenge ya Nyange, Kinigi mu karere ka Musanze ndetse no mu Gahunga ka Burera. Abaturage babibonye uku niko babitangarije abanyamakuru duhereye kuri uyu mumama.
Narindi hano mu rugo kubantu ryano dore kuwanje ni hano. Ubwange yakumva umuturage kazi wo mukobwa witwa Vestina yaravuye mu kazi. None nange mva mu rugo ngiye kusandire kuri kansoro. Ngiye kubona nyumvise igibamba cy'ikirukino iri muri labo. None nyumva abantu bari kuvuga ati mu kinigi nzira ridutse. Bateye igibombe. None ndavuga ati rekanyurukira mu rugo nza kureba abana bagiye kusura ntasanga abana bose basize bapfuye. None ngiye kugera hano nyumvise umukore kazano birangiye igibombe kimugwiye. Nange nyiruka ndakuza mu rugo. None uko mbibonye bese ubwo naniko mwandiye vise nimyenda dorange kiziriya hezuru bizindi doramarasano garuzuye n'amaguru mumanza ganatsikira hari
ababonye cyangwa bumvise ibyo bisasu bavuga ko byaba byakomerekeje abanyarwanda bagera kuri 3 mu karere ka Musanze. Uyu mugabo arabwira Ijwi rya Amerika ko yagize uruhare mu gutera urumwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu mu karere k'Ibirunga.
Byaguye ahantu hatandukanye ageze muri 6 byaguye mu Kinigi kigwa hano kigikagano kigwa no ku murenge wa Kinigi ngirango ariko nje uri yawe kigwaho ko kanya tukimenye ko akimukubise nyamwe mwiterwa nsanga byasambagutse cyane amaguru gahiye kugira no kufata vyo tukayahuza kugira umuntu abone ko ashaho iminyenda twiyemaje imyenda y'abadamu babe baraho twari mwatsi bishora turafata tumushira mu ngo byitu ndamuheka ubwo nje bangomba ko ngaruka ko munsi zemerwa hakinguye ariko bivuze ngo imyenda yayo cyane yashanyaguje kuko we nta kinene nakomaga no guhumbya byari ntabyo byari byoroshye.
Uretse abo abanyamakuru bakorera ku butaka bw'u Rwanda mu majyaruguru bumvise ko bakomeretse barimo kuvurirwa ahantu hatandukanye banabonye inzu igisasu cyashwanyaguje mu murenge wa Nyange. Nyuma yo kubona iyo nzu hari n'ubuhamya bw'abari aho.
Ni inzu yangiritse cyane wose ntubireba ukuriya ko nta mabati yose yavuyeho igikuta kimwe cyakitse ruguru mu gikoni hose uri kureba ukuntu habaye mbese byari bikaze.
Isoko z'ijwi rya Amerika zageze mu gace byabereyemo mu karere ka Musanze zabonye ahantu hagiye hagwa ibisasu bikangiza ibintu bitandukanye. Uwo twavuganye yatubwiye ko yabonye ibiti byarimbuwe n'ibisasu byarangiza bigacukuraho byaguye. Yatubwiraga ko yabonaga abasirikare benshi bigaragara ko umutekano wakajijwe ku ruhande rw'u Rwanda. Amakuru dukura ahantu hatandukanye akatubwira ko iyo sasu byakomotse ku mirwano y'ingabo za Congo FARDC zifatanije n'iza MONUSCO zarwanaga n'umutwe wa M23 ibisasu bikarenga bikagwa ku butaka bw'u Rwanda. Gusa batuye mu gace ibisasu byaguyemo basobanura ko batazi inkomoko yabyo n'impamvu yabyo. Icyumvikana cyo kubatuye muri ako gace icyoba ni cyose.
Duvite impungenge kuko wabikoze ntawe tuzi yari wenda aragaruka. None sibwo kwa gitimbu ya tutaye tutabizi tuzahaganye tufite impungenge rero n'umundi ko tutararyamo. Turasaba ngo baturinde n'umundi baduhagarariye kandi na Yesu atube maso.
Ubwo turabufite none sibari bantu bakatsingwa n'Imana baheriyo ngiyo ndibaza kudutesa umutekano mukeye. U Rwanda ko rwubatse amahirwe twageze n'ukaba abayobozi bahise batugeraho abasirikare rwose ngabo z'igihugu zaza zitabara abakomanda bahise baza rwose baduhumure ati muhumure ibingibi n'iterabwoba bari kuza kudutera mwene muhumure muze mu mago muryame.
Radio Ijwi rya Amerika yashatse kenshi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda. Twari tugamije kumva iki gisirikare avugira kivuga kuri aya makuru. Telefone ya Colonel Ronald Rwivanga ntiyari ku murongo ku nshuro zose twamuhamagaye. Gusa mu itangazo igisirikare avugira cyashyize ahagaragara bemeje iby'ibi bisasu. Bavuze ko kuri uyu wa mbere ahagana saa 3:59 kugera saa 4:20 mu gitondo ibisasu byo mu bwoko bwa roketi by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC byaguye mu mirenge ya Kinigi Nyange mu karere ka Musanze. Iryo tangazo rivuga ko ibyo bisasu byageze no mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera bigakomeretsa abasivile benshi. Iryo tangazo rya Ministeri y'ingabo mu Rwanda rivuga ko umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yemeza ko umwuka rusanzwe muri ako gace kandi ko umutekano ari nta makemwa. Iryo tangazo rivuga ko abakomeretse bari kwitabwaho n'ababishinzwe kandi ko hakurikiranwa agaciro k'ibyangiritse. Bisoza rivuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyasabye umutwe w'ingabo zishinzwe kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga bigari ugakora iperereza ryihuse. Ni iperereza risaba ko impande zombi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo zagaragaramo. Kuri telefone ngendanwa meya w'akarere ka Musanze bwana Janvier Hamuri nawe ntiyitabye. Twashoboraga kugira ibyo tumubaza kubivugwa mu karere ke. Kuva mu myaka ya 94 akarere k'amajyaruguru kakunze kumvikanamo ibikorwa bihungabanya umutekano wa rubanda bidaturutse ku bushyamirane bushingiye ku mipaka y'u Rwanda na Congo bituruka ku bahoze bari mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe bifuza gutaha ku ngufu. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Imiryango irenga ijana igizwe n'abateshejwe izabo bo mu bwoko bw'abatutsi iba muri site ya Kabezi mu majyepfo y'intara ya Bujumbura kuva mu 1993 ntikozwa ibyo gusubira ku ivuko. Ni nyuma yaho buramatari w'intara ya Bujumbura atangarije izo mpunzi ko zifite amezi atatu yo kwitegura gusubira aho zaje zituruka. Inkuru ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry V. Ndayishimiye.
Abo batejejwe izabo bava mu mihinga itandukanye ya komine Kabezi no mu makomine bihana urubibe. Babwiye Ijwi ry'Amerika ko badashobora gusubira iyo baje bava ku mvo zitandukanye. Umugwi wa mbere ni uw'abavuga ko atahoboshikira kuko n'amatongo bayagurishije kugira ngo bikenure.
Twebwe nge twase ngaha 93 twari abana batoyi mugabo turabye gushika ubu ngene twize amashuri n'ingene batoyi bacu bize amashuri twikoze kudutongo twahorako kuko ntibyari byoroshye icyo gihe. Gituma ubu tuba turara ababyeyi bacu twe tuguma tubona iyi site.
Hari abantu batagifise na hamwe bahikoze ko kuko twaje cyane na gatatu nta mikoro dufise yaho twogura cyangwa twokubaka no mu kurya biragorana bicakure ni ugucingero
aho duhungi pamu yaratsa ikadufasha mu bibondo aho pamitakizi yereta itakiduha iyo pamu twaciye twikora kuri utwo dufise kugira ngo tirwe mu bana ngo warafise umwana agatora konkura agatora ishuri bamusomesha muri ako gatongo ukongera kwivuza muri ako gatongo ndahandi mbere n'inyuma dufise atarahaduki ku musaya muri kitenye.
Umugwi wa kabiri w'izo mpunzi ziba muri site yo ku mugwa mukuru wa Kabezi n'uwo basaba ko boguma muri iyo site kuko icyatumye bahunga mu mwaka w'1993 cyabakomerekeje cyane ku mutima. Basaba ko ahubwo iyo site yohindurwa ikigwate cy'amahoro nk'uko bumvise umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu abivuga.
Perezida Bagatsa yari yakuye ubugererwa n'ubugabire ko numva ngo ngaha aye ni muri leta mushingana imyaka 30 tukira tumari hano. Leta ni nzeye kandi mbere ntumvise amajwi ansumira ngo aha muri sita zo kigwate camaho kwagira ko turi mu kigwate camaho
umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yaravuze neza yuko amasite ari mu gihugu hagati mu bahunze 93 abaye ibigwate by'amahoro atakiri amasite de place twebwe n'ubu cyudusaba dusaba isaha n'ubu mwanya abanyakubaho mwe mushika kure bamenyesha makuru twebwe turiko turataka dutakamba iyi site ibe ikigwate camahoro
Numukuru wa site ya Kabezi aremeza kwa barongoye batakira neza akamukatewe na buramatari w'intara ya Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa gatatu guheze ubonawe ni Nakirutimana Dominique
Ivyabo ahanene nibo babona ingene bamerewe hariho abantu bidakunda ko boshobora kugenda iwabo kuko batabishoboye hariho abantu bantaho nikora ntavyo bashoboye kugira ngo bagende iwabo ntavyo boshobora harimo nibimuga mbere bidashoboye kugenda ngo bishobore kwibakira inzu nkabo ntibikunda akaba nabandi bakomeye mugabo bishoboka ko baguma ngaha ni vyiza bishoboka naho babe bafashe iyo ngingo ko bahungu bakabafata neza iyo baroye bagafatwa neza hama bakaraba abahungutse icyo babatekereza aha muri site nta bindi bibazo bihari aha haramahoro haratekanye
Munwaro muri komine Kabezi basanga muri iyo site yabatejejwe izabo harimo ababuze abandi gusubira iyo bahunze bava bagasigura kwabo ba mbere bagurishije amatongo yabo bakifuza kuguma mu matongo yegukira komine Ndayizeye Albert arongoye umutumba wa Kabezi yabwiye bamwe mu bakunzi b'ijuru rya Amerika ko adatahura igitumizo munzi ziterekwa ibyo gutahuka kandi aho ziba muri kino gihe hadashobora kubikigwate camahoro
na twese turabibona kuko baririrwa mu yo mu mihani wabo ndimero zabo bakaza saa moya saa mbiri bakaza bikoreye ibyo barimye nta muntu abiba ntaki bakabishika ntaki ndabishyigikiye ko botahamu zabo kuko amahoro n'umutekano birakwiye namwebwe mwaravye yuko iyi site ingene ingana isite ishobora kuba ikigwate cy'amahoro baravuze ingene ingana n'ubwagu kibifise ingene ingana none imihani ijana na cumi bavuze maze kubona uko ingana hama ariko baravyara Jewe ndabona yuko neza neza kugira ingorane ntizibe abafise amatongo yabo busubizwa muzabo bakacha babubakira
abatejejwe izabo bagizwe n'imijyango 110 baba muri site iri ku mugwa mukuru wa komine Kabezi bategerezwa kuva muri ico kibanza kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka ni mu gihe kwigenekerezo ryandwi mu kwezi kwa gatatu urongoye umugwi CNIDH ujejwe gateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu yamenyeshereje ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi ko atamunzi itahukanwa ku nguvu hari mu nama yo guhimiriza abatejejwe izabo bo mu bwoko bw'abatutsi granirijwe muri site ya Buhiga kuva mu mwaka w'igihumbikima na 1993 kugira batahure akamaro ko guhunguka
bitumwe mu duteza amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije nimuze gucikwa nibiza gukurikira tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mpundikije Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose